Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza biganiro bya ryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mirebe neza nshuti, mwese turi kumwe ku munsi wa mbere itariki 24 ukwezi kwa kane umwaka 2017, muri kumwe na Frederic Mundikije. Ubu naho nkuko mubimenyereye ni wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga. Ku munsi wa gatandatu, amashirahamwe igenga mu Burundi yatunganije imyerekano ku murwa mukuru Bujumbura yo kwiyamiriza icyifuzo gisaba ko abantu bagize uruhara mu mugambi wo guhirika ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu mwaka wa 2015 batoha ubuhabwa ikigongo cy'agateganyo. Nkuko umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Roger Wilika neza yabitangaje, abari kuraga imyerekano baranasavye ko mu nama y'abakuru b'ibihugu w'umuryango wa Afrika y'umuseruko yase yimirije umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame atohabwa ijambo. Bamwagiza ko afise uruhara mu gushaka gutembagaza inzego zitorewe n'abanyagihugu mu Burundi. Ku murwa mukuru Bujumbura siho honyine habaye imyerekano nk'iyo. Mu ntara ya Rumonge, imyerekano nk'iyo yo kwiyamiriza abashatse gutembagaza leta ya Perezida Pierre Nkurunziza yari irongowe na buramatari hamwe na musitanteri wa Rumonge. Mbega ku bwanyu, abantu bagirizwa ko bagiragaje gutembagaza leta ya Pierre Nkurunziza buhabwa ikigongo cy'agateganyo. Mbega ingingo leta izofata kuri icyo kibazo izogira ihingaruka ku biganiro bihuza abanyapolitiki? Ku bwanyu, Burundi bwo kugorora gute? Kuri ibibazo byose rero twatumiye umushyirantahe Jangwa Gilbert Beko arongoye ishyirahamwe On Europe ryishinze gukurikirana amatora imbere yayo mu gihe cy'amatora nyirizina hamwe n'inyuma yayo. Umushyirantahe Jangwa Gilbert Beko ari kandi mu batunganije iyo myerekano yabaye i Bujumbura ku munsi wa gatandatu. Mwiriwe neza umushyirantahe Jangwa Gilbert Beko.
Mwiriwe Frederic, mwakoze kudutumira.
Murakomeye?
Rakomeye.
Yego me.
Yego.
Turi kumwe kandi na umushyirantahe Tassien Sibomana, umuvugizi w'Urundi ruhande rwa IPRONA rutemewe n'amategeko mu Burundi. Mwiriwe neza Tassien Sibomana.
Ndaguhaye mwiriwe, kandi ndahaye mwiriwe n'abatwumviriza bose aho baherereye. Kandi nagira menyesha imbere y'uko tutanga ikiganiro, IPRONA mvuga iremewe n'amategeko, ikitayemera n'ubutegetsi buriho mugabo amategeko aremera IPRONA.
Murakomeye Tassien.
Yego, turahendahenda vy'ubu nyine vyine wacu.
Yego me, tutarinze rero kubatesha kanya, reka dutangure kuri mwebwe umushyirantahe Njangwa Gilbert Beko. Murashaka kutubwira abanyagihugu mwakoranije uko bangana ku munsi wa gatandatu?
Ku munsi wa gatandatu twakoranije abenegihugu benshi, mugabo ntawe ushobora guca avuga mu bangana gutya, mugabo nuko bari benshi cyane mu gisagara cya Bujumbura. Basi dukane niyonka abanyagihugu batari bake bari buzibara amabarabara, ntitwaharuye mugabo ni benshi cyane baje kuko bari mu migwi myinshi. Hari amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki, hakabamo n'abanyamigambwe barimwo, hakabamo n'abandi ata migambwe usanga barimo, mugabo ari abanyagihugu. Bari benshi, harimo n'abandi b'abakozi b'Imana, hakabamo n'abanyamigambwe itandukanye imbere itari ku butegetsi.
Muribaza ko akamo mwateye kazokumvirizwa?
Byizeye cyane kuko hariho amategeko abishyigikiye, amategeko cyane cyane ari mu masezerano ari muri EAC, amasezerano ya EAC cyangwa amasezerano y'ubumwe bwa Afurika, Uburundi bwateye ku igikumu cyangwa amasezerano ari muri ya Conference Internationale sur la Région des Grands Lacs. Hose harimwo ibice byerekana neza ingene ikigongo cy'agateganyo gitangwa n'ingene abakoze ibyaha bagiye muri ibyo bihugu barungikwa mu gihugu bavuyemo kugira ngo bacibwe imanza ata kigongo kijyamo. Hanyuma mu byerekeye ibiganiro, iyo hari kwa ibiganiro birabanza bikaba hanyuma ari kigongo cy'agateganyo gisabwa haba hariho abaserukira abakoze ibyaha canke bafungiwe ingo za politiki bikavugirwa mu biganiro hakaba hariho rero ababavugira mugabo gushika ubu rero abagombye gutembagaza ubutegetsi ntibafise ingo ya politiki irikira bavugira ishobora kuvuga iti twebwe nitwe twabatumye gutembagaza ubutegetsi boba ari abantu bafise icyo baserukira cyangwa akaba ari umugwi wiyemeje kurwanya leta ibihari ikavugwa bikemezwa twibaza rero yuko akama twateye umuhuza n'abakuru b'ibihugu bazokorana ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu 2017 bazoheza bagakorera cyane cyane ku byo twasaba.
Namwe Tasiya Sibomana mwarakurikiranye iyo myerekano mwayibonye gute utwamo twatewe mutuvuga kwiki?
Murakoze nkuko mubizi yo himirije amanama mwena ya yiga amaraporo aba yatanze ku ngene hagati y'akazi na muntu kimfashe mu Burundi canke yiga izi ngorane zihanze igihugu cacu imyerekano niyo yama yateguwe. Icya mbere ni ukubwira iyo myerekano nta mashyirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki yo yituma kongo bishobore uko bitavye akamo k'umugambo uri ku butegetsi kandi noneho na njangwa nibaza ko atobibwira benshi ngo bavyemere abo yorari kata umugambwe akoresheje nibaza ko batomita bari benshi. Icya kabiri ikibabaje nuko batuma ko abantu bataba bazi n'icyo baje kwiyamiriza canke baje gusaba kuko ndaje amasanamu y'abantu batumiye nibyo n'abanyagihugu mugaba benshi baza kugitsure abandi bagafatwa ku ngufu kubera akazi bakora swate n'abagendesha amakinga batera igitsure n'abagendesha amapikipiki ukaraba nabo baba bitwa ko bafise amabanga aribo bategereza kwemanga ibyo bagomba kubuza ugasanga nta n'umwe yitabiye myiyerekano. No kuvuga rero ko bakoresha abanyagihugu batera ubwoba n'ayahandi abazi ibyo bategereza kwiyamiriza cyangwa gushigikira ukabarondera muri iyo myerekano yabo ukababura. Ku byo basaba ubwa mbere hoho nibaza nk'uko nari natangiye kubivuga hariho abaje mu ibarabara batazi Ibarundi ibyo basaba nk'ukuvuga ngo bagiye kubuza ngo ngumo president ngo ni namashinga amateka ngo nta numwe afite ububasha bwo kugirira igongo ngo abo babagiriza gushaka gutembagaza leta. Nagira uwo Beko narumvise ko yabihagaze ko mu ijambo yashikirije mbega none bidafe ubwo bubasha budafite namashinga amateka cyangwa umukuru w'igihugu ubwo babufiswe nande. Icya kabiri ni uvuga ngaho nyine n'abantu bavuga umenye iby'amategeko babicisha ku ruho babirenza ku ruho rw'amazi ubwa mbere abo bantu buba bagirizwa icyo caha n'abamaze gupfungwa gushika ubu nta grace presidentielle nk'uko babivuze ishoboka kuko ntibaracirwa urubanza burundu. Mbaye ndareka rero abo bahungiye hanze atana amatohoza twovuga nyezina
ku bwanyu mu majambo make abo bantu barakwiye kuronka ikigongo cy'agateganyo.
Icya mbere coco twebwe ntituvyita gutyo Frederico.
Yego.
Igihanze Burundi n'ingorane turimo zatumwe n'abagomba guhirika amasezerano y'Arusha n'ibwiriza shingiro bituma rero hariho abanyapolitike hariho abarongoye amashyirahamwe adahaniriza ibyicaro bya politike habamwe abarongoye amaradiyo n'abandi batuze barahunga igihugu. Ubu rero iyo tugomba gutorera inyishu y'ikibazo cya politike cyatumye ibyo byose biba abanyamukuru none ko hataganira basoma mbike abo bandi bose bari hanze kugira bashobore kuja mu biganiro niho inyishu ihagaze. Inyishu si kibazo cy'imanza si kibazo cy'ubutungane ni kibazo cya politiki
mukanya
igihe reka mperezaho igihe aba basende de bakigwana baganira na leta y'ico gihe mwibaza ko tabari bagirijwe ibyaha hari n'abari baraciriwe zo gupfa mugabo baremewe baraganira itegeko ryo kubagirira ikigongo ryasinywe baje gushira mu ngiro ivyo bumvikanye mu biganiro nico gituma mvuga nti ihibambiwe si kibazo cy'ubutungane ni kibazo cya politiki turashaka kuganira kugira dutorere igishu ikibazo cya politiki kiri mu Burundi canke ntabyo dushaka
hariho abarundi benshi etatien bamyogarwa ku kibazo cyo kudahana bakaba bavuga ko kudahana arizo byatumye mu Burundi hama hari intureka eka umudugararo eka nubwicanyi abo akukamo kayo mashyirahamwe ntikajanye n'ivyo abarundi benshi basaba ko uwakoze icaha yo hano
ndakubwiza ukuri nk'ukurema jewe nibaza ko ndi imbere yabanjangwa mu gusaba ko atabu atacaha coreka guhanwa ngaha mu Burundi uko tugwa tuvuga niko tuvyuka tuvuga mugabo rero ubutungane n'amateka n'amategeko y'igihugu ntibukorera nkunzi nta mwana n'ikinono mbega bubu bariko barabikorwa barabiko barabikora batabibazwa twofata ko atari abarundi ko batariko bakorera ikiba barundi icya kabiri ko aho basinya amasezerano y'Arusha bashizeho icyo kigongo cy'imfata kibanza arico bise immunité provisoire gushika n'uwo munsi mu matora muri code électorale ibama bashiramo ku ico kigongo kikiriho gushika aho yama za mekanisme no kuvuga bwa butungane bw'ibihugu bivuye mu ntambara harimo Komisiyo Verite Reconciliation na Tribunal Speciale bizotangurira gukora none ubu twasubiye mu ngorane nk'izo tugomba kubitorera umuti biciye mu biganiro bidaciye mu ngimba kuganira abagenzi cyangwa ihoganira abafite icyo badafite
yego ibyo bibazo byose
kudahana rero jewe ndagihagaze ko cyane abo bantu cyo kimina aba batwara ubu kuko nabo nyene ntibera boheza bakaza tukubaka inzego z'igihugu zivuye mu biganiro hanyuma tukaja dutangikira ingo ntabanduka caho batangura gucira imanza abo bantu bose baba bakoze ivyaha mu kahise muri kubu no mukazoza aho niho duhagaze
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanye kumiriza iradio hejwe ya Amerika turi kumwe na Gerard mwiwe neza
mwiriwe ndabahaye mwiriwe
mwiriwe muri hega Gerard
jewe ubundi bujombo
murafite ico mushikiriza ikibazo icyumviro mu kanya gatoyi cyane
ego jewe ikibazo narifise nagomba kwibariza uwo bekonjangwa ni cyerekeye cy'ukuntu biyamiriza uwo mu president w'u Rwanda Paul Kagame bavuga yuko atohabwa ijambo kubw'uko ngo yobafise uruhara ku bibazo biriko birabera mu Burundi ikibazo ni iki ni gute bovuga yuko afise uruhara mu bibera mu Burundi bafite ibyemezo ibihe bigaragara ko yoba afise uruhara mu biriko birabera mu Burundi
urakoze Gerard urakoze Gerard reka duhe ijambo Janvier nawe nyine abanza bazi ikibazo hanyuma njangwa Gilbert Beko arakwishura kuri icyo kibazo Janvier mwiriwe neza Janvier muratwumva
ndabumva
yego murafite ikibazo murafite cyumviro yego duga kwijambo vuga cyane
kwanza nasela babazo ko bizinda 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 kuko ubwanze rero ntakuntu hosabwa ukuri kubyakozwe n'ubutumwa bw'intambara ama ngo basabe imitse ku bizwa kuko kuva amatora ya 2010 ase ngo navuze ko nkeneye kwitoza ariko nashobora kwigana n'abantu batuzi bagirizwa ubu rero kwasabwa ko ukuri kujihabona ubutumwa bw'intambara bugakora nibemere ko ukuri kujihabona ubutumwa bw'intambara bukora
murakoze Janvier reka duhe ijambo dutanguriye kuri umushenahe njangwa Gilbert Beko yishura ikibazo cyabajijwe na Gerard kibaza niba hari ivyemezo byo kwagiriza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda duga ku ijambo mu kanya gato
mu by'ukuri byagaseseshwa rumuri yuko habayeho abantu bahungabanije umutekano mu Burundi bazananye mu Rwanda hakaba n'abandi bariyo uno munsi kandi babandanya guhungabanya umutekano mu gihugu ariko twebwe nko mwishyira hamwe turongoye uko tubibona nuko twifuza ko byogenda nuko abakuru b'ibihugu bo muri aka karere turazi yuko umukuru w'igihugu n'icyubahiro Kagame Paul arimo muri urwo rwego rwa yase ibiyaga rubambe rw'ibihugu byo muri byo mu burasirazuba harimo kandi jambara rifise mugabo arafise abantu bari mu makamp de déplacé mu makamp de réfugiés kandi bari mu makamp rero y'impunzi hariho uko botandukanywa hakabaho aba bajye bafise icyo bagirizwa bajye bagombye gutembagaza ubutegetsi bishimikiza abandi b'impunzi bakababuza gutaha nyenicyubahiro Kagame akumva yuko abo bantu bakwiye gutandukana hanyuma hariho amategeko basinyiraniye abakuru b'ibihugu basinye muri uyu muryango turimo wo mu bihugu by'Uburasirazuba ayo masezerano aravuga neza yuko mu gihe hariho abantu bakurikiranwa n'ubutungane cyangwa bakiriwe n'imanza bagahunga yuko mu gihe habonetse umutahe ushikira igihugu kibanyi kiri muri uyu muryango yuko icyo gihugu giheza kigaca kirungika abo bantu bakabazana bakabacira imanza mu gihugu baje babamo
ariko Gilbert kudatandukanya impunzi zivuga ko umuntu afite uruhara mu gurumbanya umutekano mu gihugu murafite ibindi byemezo
oya hariho abavayo abava mu Rwanda bamaze kuva mu Rwanda benshi mwarabyumvise baje bava mu Rwanda nk'abateye ikabarore nk'abateye n'ahandi muze hariya ahantu bita Ibukinanyana baje bava mu Rwanda mugabo leta y'u Burundi yarabagwanije irabirukana ibyo onye rero yarashoboye kugarukana umutekano mu gihugu hagati mugabo biraboneka neza yuko hariho ukuntu u Rwanda rufata minenegwe ibyerekeye amasezerano ari hagati y'ibihugu kugira ngo ntihagire igihugu gihungabanywa ni by'ukuri uko u Rwanda rufise ubwigenge la souveraineté nationale nk'uko n'u Burundi nabwo bufite souveraineté n'ikindi gihugu cyane cyo cyose kiri muri aka karere cyane cyo ku isi yose gifise ubwigenge bwacu kandi ibyo bavuga ko umugerekeye immunité provisoire gerekeye ikigongwe nk'uko tasi yabivuze mu by'ukuri n'ingingo ya politike ifatwa hanyuma amategeko y'u Burundi byerekana ko ari inama nshingamateka ariyo ifata ingingo yo gutanga icyo kigongwe cyangwa ntigitange mugabo niyo ibiraba
umukuru
w'igihugu ariko nawe by'ukuri ntawe uvuga yuko nyenicyubahiro mukapfa mu kwandika ikete ryo gusaba icyo kigongwe kuri bajya bagize bakunze gutembagaza ubutegetsi hakosa yakoze biri mu kadi ajejwe
biri mu banga yiwe asanzwe ajejwe ego medica duhe ijambo Tassien Sibomana turagaruka kuri ico kibazo reka duhe ijambo Tassien Sibomana nawe nyene agira ico avuze ku kibazo cabajwe na Janvier avuga ati reka ukuri kuja habona
jena kubwiye Janvier ndamuzi jewe ndashigikiye cyane yuko kudahana ivyaha ari cyo kintu kigejeje u Burundi kure kubi mugabo nkuko nabivuze kudahana ivyaha su kuvuga ko duca duhana bamwe tukareka abandi icyo ni cyambere icya kabiri hariho ivyo tupfa guswatanisha tuvuga ngo duguhana bacanke tureka aba urabona iki kibazo kivugwa ngo bagombye gutembagaza ubutegetsi nakubwiye hari abamaze gufatwa barafungwa hari abari hanze baba bari barongoye ibimenyesha makuru baba bari barongoye imigambwe cyangwa amashira hamwe adaharaniza icyara vya politique wewe wandikiye umwe mu bategereza kuganira ukamusaba ngo ndekurira urya nawe nyene ndamutumire kandi azi yuko hari icyo badahuriza ku azohava mutera ibibazo muri ibyo biganiro uburi kuramu ingazi yuririra ko kugira yange kwabo baza mu biganiro niho mvuga nti ni kibazo cha politique naho gihuriyo n'icyo ubutungane mu president rero mukapa ntiyari kwandikira umukuru w'igihugu kuko amategeko ntamurekurira guha ikigongo ya gahasi presidentiel ko bantu bataracigura ubanza burundu une décision judiciaire kure en force de choses jugées kuko bayivuga mu gifaransa ubwa kabiri ntiyari kumwandikira bimusaba kandi aziko aribo bagomba guhangana kugira batore inyishyirama ikibazo cha politiki ari uruhande rumwe rwo bategeza kuganira none iyo baza opposition yo hati murashaka ko Petero Nkurunziza cyangwa umugambwe wiwuza kuganira cyangwa nimubishaka hari habo bavuga bati ntitubishaka none wumva ibiganiro
bya ikibazo cha politiki nje twamwe tuvuga ko ubutungane bwoze imbere nico gituma n'abarundi benshi basaba ko ika inyifato y'ukudahana yoteba ikava mu nzira kugira ngo Burundi bwogore butere imbere nabwo nyene
n'ubwo nagomba guterera kandi yego urabona ibivyo impunzi hariho abayihenda bakavuga ngo hariho ibihugu byategereza guca birungika abagiriza ibicanke ibinabiriye nico baba bagomba kwita accord d'extradition hagati y'ibihugu guhana hana inkozi z'ibibi ivyo ni amateur de droit commun mugabo ibi vya politique ibyo bihugu abo bantu bahungiyemo ntibiba bifite ibyemezo koko kwa abo bantu hari ibyaha bagirizwa koko mu gihe bo umunyapolitiki ahunze uwundi igihugu cyamuhaye indaro kugira kimenye yuko uwo yahunze ari ukubera yagirizwa icyaha kanaka canke ubwicanyi canke ibindi byaha bihanwa n'amategeko y'igihugu canke mpuzamakungu ese ibintu byo gupfa kumva ngo uru ruhande rwavuze ngo uco utanga umuntu nico gituma bigoye tubaza tugatora umuti utuma abarundi basubiza umutima mu nda ubwicanyi bugahagarara ukunyuruza abantu bigahagarara abahunga bagatahuka n'abandi ntibasubire tugaheza tukaja ukibazo cy'utungane tukerekana abana bari ibyaha byose bakoze bakavyishura kandi tuzoguma duterana amajambo gusa
tubibutse inshuti mwese ko mukama abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Andre miriwe neza
miriwe
murakomeye burafise ikibazo murafise cyumviro
ikimviro akakuvuga kugerekeye iriya gede ifata ko ari byigaragambyo iriya bere mu gisagara cya Bujumbura
muri hehe Andre muri hehe ubwa mbere na mbere
muri Bujumbura
yego duga kwijambo mu kanya gato
iya myigaragambyo yahamagawe bavuga ko yahamagawe n'amashyirahamwe adahaniye igicaro bya politiki aya mashyirahamwe genewe adako ari amashyirahamwe yegamiye umugambi uri ku butegetsi kuko kandi ni kubera abashyigikiye nibo batumye abo banyagihugu baja mu ibara kugira ngo biyamirize iyo sabwa ry'umuhuza asaba ko abari bitwa ngo batemagaje ubutegetsi kugira ngo bagirishwe je nibaza yuko mu bisanzwe kugira ngo igihugu cy'u Burundi cyogorowe n'uko bose bahamagara bakaja mu biganiro amahoro akaboneka ku Barundi bakareka kuguma bavuga ngo soko ni wote hanyuma nkavuga nti baravuga ngo Kagame ko adoshobora guhabwa ijambo mu nama yimirije abakuru b'ibihugu byo ntibazakora nta gaciro ndabihaye kuko siniyo adakora amashyirahamwe adashobora kuza guteka ease ngo bakure mu Paul Kagame ngo ntagire ijambo ashobora kugira ngo kubera yahaye impunzi abarundi birukanwe n'ubutegetsi bw'Ubujumbura kubwira akazakira ubu ariko bavuga ko harimo abantu bava mu Rwanda baza gutera mu gihugu cy'u Burundi je nibaza yuko ibyo bintu atari byo kuko ni ibintu by'amaremere ntacyo turabizi ibintu byabaye mu cibitoki n'umwana w'imyaka 13 n'ibi arazi byabaye mu cibitoki no mu ntara ya Kayanza uko byagenze indonida je nibaza ko bureka gutana ku mirakwe ahubwo bari guhamagara icyo gihugu cy'u Rwanda bakumvikana kugira ngo amahoro aboneke mu gihugu kuko kwamabibarabara biyamiriza bariya biyamiriza oni biyamiriza mukapa biyamiriza Paul Kagame je niba adakwatarije atari umuti simbona ko igihugu cy'u Burundi kizopfa giteye imbere mu gihe harimo abantu baguma bajya mu ibarabara aho rero n'abanyagihugu babatwara ku nguvu ku nkoni mu mutagize ikigutage bibarabara ngo ejo ntacyo uzoronka ikintu ntacyo uzoronka na kimwe ibyo niba dako kubyukuri ubu bihagarika kugira ngo bagahamagara ahubwo abo bitwa ko baho bavuga ngo bagombye gutembagaza ubutegetsi kuko nabo harimo aba harimo nabo bakirwa ko gupfa mbega ko babagira ikigongo nabo niba bagira ikigongo hama amahoro aboneke murakoze
urakoze Andre reka duhe n'ijambo Sophonie mwiriwe neza miriwe murafite icyumviro ikibazo umunota umwe nturenze
gende bubanza kwanza aho ntumbereye yena gani bayize ntangwa beko timbe wewe woba uri umunye politike cyangwa n'umunye politike kubera twumvise amajambo yawe ni wovuga yuko uri umuntu adahani bica bya politike tahubwo woba uri umunye politike kuko birumvikana ati ahubwo namwibariza kagira kabiri timbega umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mwamwapfuye iki hari ico mwamupfa yoba yarakurengereye kuvuga yuko batomuha ijambo muri njya nama
murakoze
mutumiragira Nyarutsa.
Urafite kindi kibazo Nyarutsa? Naguhaye munota mwe.
Nibarize uwo mutumiragira kabiri nawe timbe. Mwebwe niyo mwaja muri ivyo biganiro. Icyo muzosaba icyo muzosaba gusumbya ibindi cyo bari ikihe.
Ego
timbe. Sa?
Sozera ningoga.
Cyakabiri ukuru wa mutumiragira kabiri nawe nkacanangira nkamwibariza ati mbe hamwe leta y'u Burundi yo kwanka kuganira nabo avuga yuko bashatse gutombagaza ubutegetsi mwebwe mwoguma musabiki murakoze
murakoze Sophonie reka duhe ijambo Jean-Guy Gilbert Beko atangure ku cyimvuyo cyashikirijwe na André aca ucuduga ku ijambo kuri ico kibazo ca Sophonie
mu byukuri nuko bafatira amajambo hejuru bamwe bamwe mu bitanze
Urumvirizwa
Nariko mvuga yuko bafata hejuru bakavuga gusa ibintu gucyo onye batanze ibintu byifashe iy'igihugu kigize igifitanye n'ikindi abakuru b'ibihugu baserukira ibyo bihugu baca bavugana bakabivuga muri uyu muryango wa yase bagaheza abakuru b'ibihugu bandi bakabumviriza bakumvikana ingende bategeje kubana mu mahoro bakaraba amasezerano bafitaniye yuko ari karakurikizwa naye handi kuvuga yuko atacyo u Rwanda ruriko rurapfa n'u Burundi ko bo bari abantu bishimikiza yuko bati twebwe turahafite inyungu z'icyanye ziriya muga mu gihe igihugu kiri mu ngorane kikagira ukuntu gishobora no kujya mu ntambara kubera hariho ubushigikiye bamwe ibyo si byiza twebwe muri Europe Burundi turabona yuko akenewe cyane ibiganiro hagati y'u Rwanda n'u Burundi kugira ngo igihugu cyacu cy'u Burundi kibemwe amahoro hanyuma ibisigaye impunzi zifite ubwige uburenganzira bwo gushyigikirwa kugira ngo mu byo bita muri droit international humanitaire bagaheza bakafasha impunzi muri impunzi zikarubanurwa hakabaho abantu baza gutera u Burundi bari mu makambi y'impunzi bakavamo ikindi nacyo cy'uko u Burundi n'u Rwanda umukuru w'igihugu cy'u Rwanda havuga ngo twavuze ngo ntibiyoroha ijambo ni ukutumva neza politiki naye handi ho ntibashobora kubura ijambo muri rujya rwego rwa EAC ntibikunda ujya umuryango urimo abakuru b'ibihugu bitanu kandi umuntu wese agafite ijambo dushaka kuvuga yuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ubu bafitaniye ingorane zo kutumvikana ku byerekeye ingene batsimbataza amahoro n'umutekano muri ibi bihugu bibiri bivukana ni ukuvuga ko rero bato babivuga mu bandi bashinga nahe batwara ibihugu byo muri aka karere nyine bagatabiye icyo kibazo kuko ikibazo dufite gushika uno munsi muri Europe twe tubona yuko atari ikibazo cy'abanyapolitiki bo mu Burundi kuko mu Burundi ubiravye by'ukuri hariho ibimentanya mu banyapolitiki usanga badakunanirwa amatora bagaca bavuga ngo amatora yibwe bakurikize bagasubira bakiyumvira ibindi byo gutera umudurumbanyo kugira ngo bame bariko barabagirira ikigongo by'ukuri nibareke bemere yuko bajya mu matora batsinzwe kandi bagashyiraho intayishize
mu kanya gatoyi mushikana he
bakiyita yuko baserukira imigambo baserukira
yegome
ibyo bintu nibibe mu nzira kandi intahi kore ku muntu wese ariko arakora amakosa
yego mere reka mushye ntahe ndabibutse mu mpakanye gatoyi cyane gose ntimuze murarandira mu ndazi ko mufite ubuhinga bwo kuvuga shikiriza ivyimvuro byinshi mu kanya gatoyi Tassien Sibomana mushye ntahe Sofonia abaje kibazo cerekeye ikintu muzogira mu giganiro mu gihe na leta yego tuga ku jambo
sinteba mugabo mbabarire nagomba nkebure njangwa niya barongo yishira hamwe ridahanira ibyicaro bya politike cyangwa ritegamiye umugambi uri ku butegetsi nari ndamushigikiye kuri icavuze ati abakuru b'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda nibahure bavugane ikibazo bagishikirize bagenzi babo babafashe ndamusabe rero kuwa gatandatu za yoroganize imyiyerekano niy'ababishoboye nkuko nabihereye ko yo gusaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi ko yokwita ibiganiro kuko narabwira ntarigera byitaba na rimwe ako karagaciyemo aho ni hazo bayerekanye ko yigenga ikibazo rero nabajijwe na Sofoni nagira ndamubwire cyo kimwe n'abatwumviriza ko twebwe dufise ibintu bitatu nyamukuru ubwa mbere no gusaba ko ubwicanyi n'ibindi bibi bijanye byo hagarara bukwi na bukwi icya kabiri gusaba ko leta n'umugambwe nabo bacudise muri ibi bihe batohirahira ngo bakore ku masezerano y'Arusha n'ibwiriza shingiro ryayavuyemo icya gatatu tugasaba ko mbere kugira ngo ntibabikore ko hoshinga umugwi urimo abarundi twokumvikana n'abanyamahanga baserukira ibihugu n'amashyirahamwe yari yateye igikumu kuri ayo masezerano wo kwamukurikirana ku munsi ku munsi ishigwa mu ngiro ryayo ubwa nyuma tuca dusaba ko haje inzego zo gusubiza hamwe abarundi no gusubiza kubonwa neza ku Burundi n'amakungu izo nzego akaba arizo zizoca zija ku kivi cyo gutahukana impunzi kurekura abafungiwe ubusa gusubiza ibintu byose byononekaye amaradiyo yasambuwe n'ibindi byinshi bijanye n'ibintu byose byononekaye muri aya magume mu ncamake twebwe n'ibyo tugenda dushyigikire kandi n'ibyo tuzoshikiriza no mu nama izokurikira
tubibutse inshuti mwese ko muri kamurabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Blaise muri Beneza muri hehe Blaise
ndi mu Kamenge
murafite ikibazo murafite icyumviro umunota umwe munsi umunota umwe
nagira mbaze mu tumire Tassien ko yemera umukuru w'igihugu yaba hari ubu unya atarubu icyo ni kandi kibazo cya kabiri nagira ndamwibarize ko nene ijya kudetamanke yo mu 2013 mu mwaka wa 2015 bajya abantu boba barayikoze yoba azi neza ahantu bari cyangwa ntibayivuga kwitwaje kandi ni uko murakoze
murakoze Blaise reka duhe ijambo Claude mwiriwe neza muri hehe
ndi mu Burundi mu Kirundi
yego murafite ikibazo murafite icyumviro kani gato cyane
je nagira mvuge ku kibazo cyerekeye abayobaye umwiyerekano banza ngo ku wa gatandatu abasaba umukuru w'igihugu atabatanga ikigongwe bagirirwa sinzi ko banagirirwa sinzi ko ari banabagirirwa yaba mu isanzu ubutungane bwakora u Burundi bari abafite ibyaha bya mbere bya leta y'u Burundi n'umukuru w'igihugu we yaho nyanzi bizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha akaba yirirwa ari icy'abarundi aho amaze kwica abarundi barenga 200 akaba badahanwa bagaca badakwagiriza abantu batanu babagisengeje mu butungane iyo njangwa zirutegeka vuga ko aserukira ari mu munsi sitatije
Claude, imbere yo kubandanya uriko uremeza ibintu byiwawe wenyene hariho Claude ndiragato Claude muravuze ko mukuru w'igihugu nyanza maho sezerana ariko wowe nturi umucamanza kandi hariho amasentare yamaze gutangaza ahagaze hariho sentare muri yo mu ntara ya Afrika yo mu seruko ico cimvire ibyo babisomye hehe
bara iyo sentare yavuze yuko ibyo bintu babifitiye inzamaze kurengana nibaza ko yabivuze neza ibintu bamaze kurengana yamaze gufata ubutegetsi nibaza ko atara kuko ntiyari kuza kumukuraho ku ngufu nibaza ko atanu bubasha yari bifitiye ama leta y'u Burundi yifashijwe nimo na aba hariho ko kimutse bagatanu hariho umunyeshi yaraduzi wa muri komune muki yitwa Claude Bakayise yarashwe n'utwari kirinzi ufite igipozi cyo kwiposi hano bita kuri nonoka araswa aturuka imodoka abo mu mashyirahamwe yigenga none ko bataraga mu ibarabara biyamirije umuntu biriko barica abantu kandi aramukozi wa leta ya Nkurunziza bitegetswe n'umumajoro gayitwa Gahomera itarike 12 z'ukwezi kwa 2025 yica abantu
Claude aburi kurarega batari ngaha ngo biregure ntituzi ingere bimeze iyo dosiye ntayo tuzi reka ico kibazo tukirekere ngaho reka duhe ijambo umushyira ntayitasiyan atangure yishure ikibazo cabajijwe na Blaise ikibazo kibaza icho niba yobazi aho abashatse kugira kudeta bari
urakoze niba zo kibazo cyenda cishurira hamwe mbere n'ico njangwa yigeze kuvuga kandi gikunda kuvugwa n'abantu benshi babegamiye umugambo uri ku butegetsi ngo harabatinya amatora haraba erega abatinya amatora n'abagomba kuyategura hatisunzwe amategeko y'igihugu n'ama n'ibisabwa kugira amatora yemegwe haba mu gihugu ateguwemo no mu bindi bihugu abo nibo baba batinya amatora naye handa amatora ateguwe neza uwo yatinya urumva ntiyoba afise umugambo kuko umugambwe wategereza guharanira kugira uje mu matora kandi uyatsinde aha rero ntibasubire kuzabama babikuye babivuga ko ejo baroganiza amatora bubahiriza amategeko urukino urujamo kubera amategeko arugenga yakurikijwe umuhagarikiza araho kugira yakurikize ahandi urukino nta rukino kuko bugiye kwita mu menyo y'ingwe icya kabiri ko no banze habagombye gutembagaza ubutegetsi tariki 13 zo kwa gatanu no bamenya gute tutari kumwe icya kabiri ndabivuga ku iki cyane numvirije abitwa ko bafashwe baburana bavuga ko bubu bagomba kubuza abariko barica abanyagihugu bariko bagira imyerekanire ko ni bwirizwa nshingiro kandi bakavuga bati twagomba kubuza abagomba guhirika ibwirizwa nshingiro n'amasezerano y'Arusha abo rero uko nabivuze hamwe amahoro n'umutekano byogaruka mu gihugu ubutungane bugakora ataho bwegamiye twomenya koko wakoze iki agomba kurengera abarundi agomba guhonyanga ibirizwa nshingiro canke se amasezerano y'Arusha n'ubutabikoze nayo ubu ni bimwe navuga umwe wese ashobora kuhagiriza uwundi ibyo yishakiye nka kumwe bavuga bati mwishambikireho igikoko kirusha ubukari ikindi nicyo kikirya
icyo ni kibazo gihambaye cyane rwose nk'uko ubuyivuze ubutungane umushya na etasiya nibwo buhambaye cyane rwose cyane cyane ukuvugana ukuri ukuvuga ukuri kuko kubandanya abantu bavuga ibinyoma n'ivyo bituma urundi udatera imbere reka tuhe ijambo umushya ntahe njangwa ajibye beko nawe nyine agira icavuze kubyashikirijwe na Claude mukanya gatoyi amushya ntahe njangwa
yavuze ngo iki subirira mu kibazo
umushya ntahe Claude yavuze ko mwebwe umusana bari mu migambwe mutari nk'abavuga ishira hamwe ryigenga akaba yavuze n'ibintu by'ubwicanyi ibintu abantu bari kuragandagura abantu maze kwica abantu 2000 mutakore imyerekano gihe cyose hariho umuntu yavuze ko bisheje ubundi yakoreye na leta ariko ntimutuma ko imyerekano kugira ngo nayo nyine mwiyamirize ubwicanyi nk'ubwo
nagomba ndamumenyeshe yuko ishyirahamwe Onerope Burundi ari observatoire ni ukuvuga riragenduza rikaraba ibintu ingene bigenda cyane cyane kuraba by'amatora ngena amatora agenda neza nk'ibyo cyereka kuvuga ubwa kabiri ni ukuraba ngene gukurikirana ngene intwaro zijyaho inzego zijyaho n'abatatara y'inyuma y'amatora ngene areza akarinda nyuma tukaraba amashyirahamwe iterambere ngene akora inyuma y'amatora ndamumeshe yuko twebwe situra abanyapolitike mugabo turakurikirana politike neza cyane kandi ntiduharanira ibyicaro bya politike muga turaharanira inyungu za politike ni ukuvuga inyungu za politike ni ukwishyura ukizana tukareba agateka akazina muntu ingene kagenda kwishyura ukizana ni ukarima ukimbura ukadandaza ukunguka ukigisha umwana ibyo byose ni inyungu za politike ni ukuvuga hakaba intwari ibereye ibyo byose turabikurikirana umutekano ingene umeze abo bantu rero bariko barapfa hijya no hino hariho abagizi banabi mu gihugu abo rero nukugira itohoza ukabamenya ukajya ku kivi ukabona ingorane aho zabaye ukabona yuko ari leta yoba iriko irahohotera agateka kazina muntu canke ari byo bita infraction do droit commun allo
yego me turakumva
ibyo rero nibintu nuko yobyumva yuko hata habitohoza kugira ngo bamenye abakoze icaha nibande niyo bari umuntu yitwaje ingufu za leta leta imuha kugira ngo ahohotera agateka k'umuntu kazina muntu ibyo bica bimenyeshwa hanyuma leta tukabari inzego zimukurira ikamufatira ibihano ikamuhana abantu benshi bamaze gupfungwa ubwo rero ntavuge ngo jango Gilbert Beko ngo nishyiramwe igiwe onerope ngo ni byafatirije iyo ningende bafashe ngo ajya amashyirahamwe yandi ya za foruke fokode ajya hanyuma yose nuko mu gihe havuye atayandi mashyirahamwe aharanira agateka kazina mu ntahari biyita yuko umengo nibo amashyirahamwe yabo ya mbere kuko ajya havuye umengo nta yandi mashyirahamwe
reka tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turagaruka kuri ico kibazo mu kiganiro he Beko reka tubibutse ko turiko turabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Alexandre mwiriwe neza Alexandre
mwiriwe
murafite ikibazo murafite icyumviro
ego ndenda sikaza no kwaza nzi utasiya
duga ku ijambo
je nagomba mubaze Beko ko vuga yuko bodi mu iganiro atatse igisabwe Mbega rero yuko habaye ihakutembuze cy'ubutegetsi icya kabiri mbega buryo icyaha cyo gutembagaza ubutegetsi ubwo sinshaganwa bimwe bishyize yumva yuko abo bote mu biganiro ariko zewe kintu ngo nk'icyumviro nuko mbona yuko genda abadafite ikintu bagirijwe mugabo bagirijwe genda yuko nta burenganzira bafise yuko ifite mu biganiro nicyo kibazo n'abakora
urakoze Alexandre reka tuhe n'ijambo Désiré mwiriwe neza
cyo cyane
muri hede zire
gende bujumbura
murafite kibazo cy'imbere mu kanya gato
ego nagomba mvuge ku kintu cerekeye iya mwavuze yuko ngamashira hamwe yigenga yoba yaratunga zimyerekano ku munsi wa gatandatu yo kuyamiriza yuko ngabantu bagomegerwa ubutegetsi bore kugwa cyo bisanzwe ngomba mbaze uwo muntu arongoye amashira hamwe yigenga yuko arongoye Europe yuko iryo shira hamwe giwe ryo barizwe nabajya abataxivero be naba motare bajya batwara amabajari na motare nabonye kuko general abonye arahakira na general nari ngiye ku ishure mbona abategereye nibo bagiye none iryo shira hamwe giwe ryo barigizwe nabajya abantu cyangwa arafite abandi bantu abugira ahubwo rero bafata abantu bavuye ko bafata ku nguvu ngo muje mu bintu kuko bijya bintu by'imyerekano bigenda mu abantu bajya ba motare abagira abanyonga amabajaji n'abataxivero kuko atagiye bashamuza ahakorera kindi kibazo nagomba mvuge cerekeye nyine ku abo bantu bagomye guhirika ubutegetsi je nibaza yuko n'unya kubona aho tukiri abana bato twarakoze tubyumva muri kahise yuko hariho n'abaperezida baba baragandaguwe kandi n'unya babagandaguye bamwe bariho bidegenze kirewo bajya bo kubera bagize tentative bo mbona wo tuma babarekura nyene kuko n'ubundi ntaho byushika bagumye bagira ngo bagume bapinzanya kuko n'ubundi atariko ngo kihabaye nta kintu na kimwe umuntu mbona iyo bari karashika ko murakoze
urakoze Désiré reka duhe ijambo umushanahe Tassien mu gihe cyo muvuze kuri ibyo bibazoshikirijwe na Désiré na Alexandre mukanye gatoye cyane rwose ko byinshi
mwabigarutse ndabije mu make yuko nabivuze jewe si kuva nakera narindi kandi navyo zofasha igikiye kudahana ibyaha mugabo nkuko nabivuze nta butungane bwigera bukora bukingira bamwe ngo bwica abandi itegeko ibwiriza nshingiro rivuga ko abarundi twese tungana imbere y'amategeko ugize icyaha akagihanirwa atamwana n'ikinono atankunzi na nyagupfa ivyo nivyo twebwe twemera umugambwe mvugira na jewe kugatwe kanje ikibazo mbe none uremera ko harabuze guhirika ubutegetsi ndabyemera cyane kuko harabaye ntawo bihakana mugambwe nagira ndamwibutse uwo yakibajije yitwa Alexandre ni haba hari ibyaha bya politike nicyo cyo guhirika ubutegetsi nagira rero nce ndamubaza mbega ko uwo muhari CNDD-FDD mozi wagirizwa ivyi bugendana ivyi buta ivyi teza ivyi none ko bagiye mu biganiro hanyuma kugira baze gushira mu ngiro ivyo bumvikanye na leta y'ico gihe bakagira itegeko ryo kubagirira igongo ry'agateganyo kugira ngo ubutungane buvure mu ntambara buzotangure gukora ubu umwibaza ko ico co kugomba guhirika ubutegetsi batanashoboye aricyo gihamaye gusumba inzira karengane z'abanyagihugu b'abanyagihugu atani bya politike barimo abanyabugendana n'abanyeshuri bibuta n'abakozi biteza mwibaza ko abari bo bakoze icaha gito
yego me
none ubu ntibatwara igihugu nico navuga nti tubanze twubaka imitima y'abarundi tugarukane umutekano duhungure impunzi duce dushaka dushinga itariki tuti kuva umunsi dushinga ubutungane butacira urubanza rwa ngonda gondi baze babaze uwo wese haba mukahise ka kera mukahise ka kimita kivi mukuru no mukazoza icaha cyose tukigira indahiro niho Burundi buzokubakwa abana bagakura babona akazoza
ka yego me musha nahe njangwa Gilbert Beko kuyibaza za Jean na Alexandre na Desire
ego mena byumvise no kuvuga yuko jewe ndashigikiye tasye mu kuvuga yuko ibyaha bihanwa na jewe kandi ni nabyumvuga mugabo gutanga ikigongo cy'agateganyo biri mu mategeko y'u Burundi kandi bikaba mu bwigenge bw'igihugu no kuvuga yuko kizira yuko igihugu kibogegwa mu byereke byo gutanga ikigongo rero abagombye gutembagaza ubutegetsi ntibafate tasye ndumva yuko abicanga akabivanga kuko ibya kera mu gihe CNDD-FDD yari kiragwana yari ifise umuhari wo kugwana donc opposition armée ikongera ikaba ari n'umuhari wa politiki no kuvuga yuko baremanga yuko bariko baragwanya ubutegetsi buhari mugabo abagize abo bagize bagombye gutembagaza ubutegetsi mu 2015 abo o nta muhari wa politiki bafise niwe ashaka kumenya niyo batasiye ashobora kuvuga ati nigewe ndabaserukira nabivuge mu biganiro by'iharusha kandi abyemange kugira ngo ace asabira ikigongwe abanyapolitiki biwe bagiye gutembagaza ubutegetsi bapfunzwe atari ibyo naho abagize ubwo ruhara rw'ubutembagaza ubutegetsi barabasirikare n'abapolisi abo rero barafise amategeko abahana ajyanye n'ibyigisirikare ajyanye n'igihugu n'ibyizwa nshingiro birimwo ubutembagaje ubutegetsi bwatowe na bene gihugu arashobora no kwica inzego ziba zihari arashobora gusambura demokrasi ibihari hakaba ibintu bibi byinshi gucanga ibintu rero kiriya gihe yari wari umuhari ugwana wemewe bambutsewe mugabo leta yahavuye yemera kuganira nabo kuko byaraboneka neza yuko bataganiriye amahoro ataboneka naho tasi arajya mu biganiro kandi n'abantu benshi barajya mu biganiro n'abakozi b'Imana barajya mu biganiro n'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki arajya mu biganiro ni ukuvuga yuko turatanga umuco w'ingene ibintu byogenda bamwe bose bagashyikiriza ibyiyumviro byabo nta kuvuga yuko abari mu munyororo bagombye gutembagaza ubutegetsi cyangwa abandi bahungiye hanze yuko boca basatsigwa indava bagasasira indava kudahana ko rero byo kwama gucyo ngo duce duse ngo tubazane ngo hanyuma ngo tuzoce dutangura
yego reka tubibutse reka tubibutse ko muri komora abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika reka akanya karatujanye mushya nahe njangwa duhe ijambo Innocent mwiriwe neza
Mwiriwe
muri hehe?
Ndikwa mu gicukara cha Bucumbura.
Murafite ikibazo cy'imvira mu kanya gatoya munsi munota umwe.
Cy'imvira yuko na tefe yuko abahunze bumungu ka yuko hari amahoro. Ikindi nyacu nasaba hamwe n'imbona ya kolektive gaza na ejo zara kubise abantu ahubwo n'umuntu arahakwa no kuganda kugongera yahepuwe yapfa umva iyo niyo nyifato mbiri bariko bitwara mu bantu kandi urabona yuko twari tubanye neza mugabo hariho ingeso imwe bagenda baragira tutabereye mu banyagihugu
murakoze
abo nabo bashatse gutembagaza ubutegetsi ntibakwiye no kwitura mu biganiro ahubwo nibaze baganire nyakuri batorere ikibazo hama tukigore amatora yagenewe kubona n'imisi ikiragenda cyo cyo kibazo cyo na rifis
murakoze inosore ka duhe ni jambo Samson mwiriwe neza muri he Samson
twe turi muri Colorado
Colorado murafite kibazo murafite cyimviro turi ko tuvuga cyane cyane ku byerekeye yerekano yabaye ku munsi wa gatandatu ibujumbura yatunganijwe n'amashyirahamwe yigenga amwamwe akaba rero aya mashyirahamwe yatekamo leta kayisaba kutemerera gutanga ikigongo cy'agateganyo ika muri ayo muri iyo myiyerekano kandi kaba basabye ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame atuhabwa ijambo mu nama yimirije ibihugu biri mu ishyirahamwe ryo muri Afrika mose ruko duga ku ijambo
ubwa mbere nagomba mvuge cingwe ense w'icyumviro ko nta mashyirahamwe ategamiye bya politiki ari mu gihugu yarirukanwe amesha arahagarishwa bareke kuza barahenda barumwe ica kabiri abo bavuga ngo Kagame ngo ntibamuhe ijambo mu nama y'abakuru b'ibihugu simbona impamvu barabavuga ibyo ica gatatu nibamushire mu butungane bubigejwe hanyuma begeranye ibyegeranyo ukumbure abarundi turuhuke tureke kwama Kagame nibamushire mu butungane ibintu bigende mise murakoze
urakoze Innocent Cadeau ni jambo Samson yari Samson ariko aravuga nivyo ni Samson ni we aheje gushikiza ijambo reka tuhi ijambo rero tasinya gire icavuze ko bishikijwe nabo bashika ntahe babiri Innocent na Samson
murakoze imbere yuko ko abonye ko sinteba Bacon jangwa yavuze ko mvangatiranya nibaza ko yosoma amategeko cyane cyane uko naba bari mu ntambara mbere na hagati y'abasoda bari ko baragwana ari amategeko bubahiriza mbaye ndareka abanyagihugu bari bahungiye mu mwikambi y'ubugenda na bishwe ukomba amazi abanyeshuri bari ku ishuri n'abakozi ba bishyira hamwe gicayi giteza nibaza ko atabo birandira ko niyo babona kwivyo vyaha ari byo gufata minenegwe gusumba bagombye gukura ubutegetsi bo nyene bavuga ko babohora ko hari abantu bariko barishwa bari mu myerekano kandi abo bategetsi bagomba guhirika ibwirizwa nshingiro n'amasezerano y'Arusha ivyo twobirekera njangwa nibaza ko barunda atari abana bariko baratwumviriza barakura mu kigo ku kibazo cabarijwe na Innocent yavuze bose ni kibazo yavuze atabahunga abahunze buhunguka ari
amahoro
n'icyimviro cyiwe twese nibyo twashaka mugabe ico bahunze ntikiratore gunyishu umugenzi umunsi kizotore gunyishu abantu ntibakeneye kubahanze ntibiryoshe ntibakeneye kuturatura bari bafise izabo bari bafise aho barima bari bafise n'amatungo yabo ari ngaha ivyo nta bantu bo bikinisha umunsi amahoro nibiyagaragaza byabonetse nta n'uzorinda kubatuma kwaho sino harandira ivyimbonera kure nabivuze nta nivyo ngaruka ko barabizi naho bazikingira ikibabaye bamaze kuja mu mabarabara bagahamagara ko batera inda abana b'abakobwa n'abapfasoni b'abantu batavuga rumwe na Sende David kugira babyara imbonera kure nibaza ko babigetse kure ivyo bakora birazwi ntawo birandira ko Samson ati nta mashirahamwe adaharanira za politika kiri mu Burundi sinovyemeza kuko hari hayita gutyo mugabo ko akora koko ibitajanye na politike aho naje we ndashobora kumushigikira kuko nk'umuntu yiswe Beko ariko aravuga ko adaharanira ko atari ishyirahamwe rya politike hari wamubajije ati mbe ko nawe wakimubajije umushinga nawe mu journaliste ati mbe kumenga nta narimwe muragira imyerekano yo kwiyamiriza abantu dutora imivyimba abandi banyuruzwa none muri aho gateka k'abantu mwebwe abo ntibaba ari abantu ko mwama muvuga ibija mu nzira leta ishaka mu nzira Sende David n'abasoma mbike bashaka niko kutarondera ibibanza bya politiki hanyuma ikindi nohereza ko ntari nagombye kugaruka kuko iyo bakivuze jewe bica bintera isoni uko uca wumva ko ari kutamenya iyo bavuze bati umukuru w'igihugu cy'u Rwanda igihugu kiri mu bihugu bigize umuryango w'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afrika mu buseruko ngo ntibamuhe ijambo mu nama y'ibikuru b'ibihugu y'abakuru b'ibihugu ukaza wumva mu bindi baguma bavuga ngo igihugu kirigenga uca wibaza none abo bantu barazi ibyo bavuga barazi ibyo baba ariko barashigikira n'ibyo batoshigikira nico gituma
ndabona kanya kagiye tasiyana ndabona kanya kagiye
amwe na musabandi ejo bagira imyiyerekano yo gusaba perezida Nkurunziza ko yoza muri iyo nama agaheza aho kubuza
icyo kibazo mwakimwe
bose bagashikira
ako kamwe mwagateye mwagateye tasiya reka
kuri ibihugu badufashe kubumvikanisha
mushyana njangwa njangwa jibebe ko mukanya gatoyi njangwa mukanya gatoyi cyane gose mu gice muvuze kuvyashikijwe na Innocent na Samson turafise umushyantahe yitwa Augustin nawe nyene twadukwe kwa kanya imbere yuko turangiza ikiganiro duga kwijambo umuntu tumwe mushyana njangwa
mubyo babuze bose nato ba Samson wenyene kugira imyerekano y'ukwiyamiriza abantu bo bapfuye hirya no hino ubwa mbere hoho no kubanza kugira itohoza ukamenya ababishe bega ni leta yabishe aho tujya kugira imyerekano kugira ngo twiyamirize yuko bapfuye tuba turiko twiyamiriza leta ahubwo nuko utamenya ingene ibikorwa nk'ibyo bigenda nuko uvuga yuko iyo habaye icyaha ahantu utegerezwa kwirukanga ugashikayo ukabaza uwo muntu yishwe niki hanyuma ukavugana n'abajeje umutekano bari ngaho hantu ingene byagenze ukabaza abantu baba ngaho onye ukagira ukegeranya inkuru mu nyuma ugaca ubona yuko ari violation de droit de l'homme
egome
yuko habayeho ari leta ari umuntu wo muri
leta bikoze njangwa reka duhe ijambo
nuko utamenyanya kubahwa nuko utamenya ingene amatohoza cagenda n'uco ujya mu ibarabara ngugiye ngo kugira ngo imyerekano umenya uri uko
egome njangwa reka duhe ijambo Augustin twamwemereye ijambo Augustin mukanya gato cyane ngose ikibazo cyangwa icyumviro mukanya gato mu amasegonda 30
ego murakoze kuduha ijambo hanyuma jewe nanje nagomba hanini neri byatsi ivyo bintu twama tubona kuma video kuma televiziyo yitwa ngo ni imyerekano yamayatunganijwe nayo mashira hamwe yitwa ngo adaharanira inyungu za politiki ariko uri kubara abahanini uburyo abatunganijwemo ayo mantu byenya yabo biragaragara neza yuko aba ari imyerekano ishigikira ubutegetsi
ariko
jewe kintu nagomvuge ngaho
amasubira
binogire ingorane nyinshi uburundi abarundi barashonje abarundi barafite amagwara menshi abarundi bafite ibintu byinshi byandagutakiye kumbure bakeneye kuba bumvamwo bagasohokamo ariko uri kuraraba ibintu bitunganwa kugira babisohokemo si ivyo
egome reka duhije ijambo rya nyuma rero mushya nahe Augustin turihe tasiya si womana ikintu gihambaye cyane rwose kibonekeje no muri iki kiganiro nuko abarundi bakwiye kuvugana kuri mwagarutse no kukibazo cy'ubutungane akamumotera muri iki gihe kereke ivyo bibazo bibiri ubutungane ukuvuga ukuri amasegonda 30
murakoze cyane ivyo kuvuga ukuri nivyo niyo ntandaro ya byose ubeshe ushobora no gukwica ibintu byose nico gituma ibi biganiro tubona byari bikenewe kugira tuvugane ukuri kucatumye Burundi bugera habugeze hanyuma dutore inyishu irama ica kabiri duhejeje tugatora iyo nyishu kumvikane tuti kuva rero uyu munsi uyu mwaka izi nzego zimaze kuhagarukana izo zose abantu bagahunguka duce tuvuga tuti ubu rero haratanguye ikikogwa nyamukuru cyo guharanira ubutungane no kudahana ivyaha dutangura amadosiye yose yo bavugwa muri igihugu abavyagiriza abari bubu
egome nawe mushyanahe njangwa
mugaba bikozwe n'ubutungane budakorera
Gilbert njangwa Gilbert beko namwe ku kibazo cy'ubutungane ikana ukuvuga ukuri kuko bibonekeza ko umuntu wese cyane cyane nk'abafashe ijambo kenshi bavuga bihweje uruhande bigamiye ikintu akamumotera nakahe amasegonda 30
akamo nteye nuko nshigikiye yuko muhuza yo heze iganiro n'ingoga hanyuma kemera yuko bibandaniriza Bujumbura icya kabiri nuko kuvugana ukuri ari ibizovugirwa muri CDR wa mugubi witwa CDR kandi tukawushigikira hanyuma ugakora n'ingoga abantu bakavugana ukuri bwa gatatu kubyereka iby'ubutungane nuko ubutungane bukora kugira ngo abantu bose bakoze ibyaha babihanirwe
Mwushi ya nahe njangwa jibia habeko ndagushimiye chane gose kukanya watawe kugira ngo tuganire kuri iki kibazo kimyerekano turagushimiye nawe mushi ya nahe tasiyansi bomana kukanya watawe kugira ngo tuganire turashimiye abanyamanyi bi radio ijwi rya Amerika cyane cyane abadutiza amatwi eka n'abaterere byimvuro byabo turashimiye engineer yadufashe mu ngiya bw'izoma tukaba kandi dushimiye na Fatou Karara yigiranije ikiganiro mugire amahoro n'umugoroba mwiza bwinshi. Thank you.